Radijwi ya Amerika isamirani rai Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze n'abakuru b'ibiganiro twabateguriye kuri no saha na makuru tubashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda no kugwanya ikiza cha coronavirus. Imyidogo ni myinshi mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi z'impunzi mu Buganda no muri Tanzania. Ni mu gihe imfungurwa bahabwa na HCR ziheruka kongera kugabanurwa.
Byaje nk'inkuru y'incamugongo kuko nta bundi buzima n'ubundi dusanzwe tumerewe nabi, abana bazodufira mu ntoki tubabona, natwe ubwacu tumeregwe nabi.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari muri Tanzania afite amakenga menshi ku igabanurwa ry'imfungurwa nk'iyi bari basanzwe bahabwa na HCR. Iyo nkuru n'izindi zo mu karere k'ibiyaga binini n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriane, ndamutse nabaduteze amatwi. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita yarakuyeho abagize sentare yubahiriza ibizwa shingiro inyuma yaho abanyagihugu bane biciwe mu myiyerekano yabaye mu mpera z'iyindwi. Abakuru b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali bavuze ko gukuraho abagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bidahagije kugira igihugu kigarukane ituze. Bemeza ko batazohagarika imyiyerekano gushika perezida avuye ku butegetsi. Abakora imyiyerekano banyu basaba Keita ariko ubutegetsi kuva mu mwaka w'2013 kububako bamwagiriza kunanirwa guhagarika ubwicanyi bukorwa n'imirwi y'intagondwa no kunanirwa kunagura ubutunzi bw'igihugu. Igihugu cya Sudani cyaremeje amategeko abuza umugirwa wo guca ibice by'ibihimba by'irondoka ku bafasoni. Cyongera cyemerera abatari abayisilamu gusubira kunywa inzoga zirimo umwambiro. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji w'ubutungane ku munsi wa gatandatu. Ingingo ije guhindura amategeko ashimikiye ku idini rya Kiisilamu yari amaze hafi imyaka 40 agabanya ubwigenge bw'abakenyezi. Hambavu y'ivyo, akanama k'igihugu karongoye igihugu mu ndwi zibiri ziheze karakuyeho itegeko ryahora ribuza abakenyezi gufata ingendo n'abana babo batabiherewe uburenganzira n'umugabo wo mu muryango. Umushikiranganji wa mbere Abdullah Hamdoke yavuze ko izo mpinduka ari intambwe zihambaye mu gutunganya ukundi gusha igisata cy'ubutungane. Perezida wa Madagascar Andry Rajoelina kuri w'Imana yavuze ko umusenateri umwe hamwe n'umushingamateka bafuye inyuma yo kwandura umugera wa corona. Yavuze kandi ko abandi badepite hamwe n'abasenateri 14 bandi w'umugera. Madagascar imaze gutangaza barenga 2,500 bamaze kuwandura barimo 35 umaze guhitana. Leta yemeza ko abandura uwo mugera bazoba benshi mu mpera z'ukwezi k'umunani. Tukivuga kuri uyo mugera ku mugabane wa Afrika, perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi w'Imana yarasubijeho amategeko abuza abanyagihugu gutembera mu ijoro, yongera abuza urudandazwa rw'inzoga. Ni mu gihe abandura umugera wa corona muri icyo gihugu biyongereye kandi igisata cy'ubuvuzi gishobora kurengerwa. Afrika y'Epfo ni icyo gihugu kibangamiwe kuruta ibindi bihugu ku mugabane wa Afrika. Gifise abantu bamaze kwandura barenga 2,276 hamwe n'abarenga 4,000 umaze guhitana. Ingingo yo guhagarika urudandazo rw'inzoga muri Afrika y'Epfo yari yafashwe mu kwezi kwa gatatu, mu nyuma inzoga yongera kurekurwa kudandazwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Ramaphosa yavuze ko byagaragaye ko amasanganye mu mabarabara aterwa no kuboregwa yatumye ibitaro birengerwa n'abagwayi bikabura aho bishira abarwayi ba COVID-19. Ramaphosa yarahagaritse abantu gutemberanirana mu miryango kuko ngo bifasha mu ikwirakwira ry'uwo mugera. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengero CEDEAO naryo ryaratangaje ku munsi wa gatandatu ko ryahaye Nigeria ibikoresho by'ubuvuzi byo kuyifasha guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera. Umushikiranganji w'indero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Betsy DeVos yashikirije ku munsi w'Imana ejo ko amashuri abwirizwa kugururwa igihe abanyeshuri bazoba bahejeje ikiruhuko cyo mu gihe cy'iki. Ni mu gihe abandura kumugira wa COVID-19 muri Amerika barushiriza kwiyongera na cyane cyane mu bice by'ubumanuko bw'igihugu. Umushikiranganji DeVos avuga ko adashyigikiye impanuro zitangwa n'abahinga mu by'amagara y'abantu hamwe n'abategetsi b'amaleta bamwe bamwe basaba ko kugurura amashuri yoba birabangiriwe kubera umugira wa corona. Perezida Donald Trump ashyigikiye ko abanyeshuri bo kwigishwa iminsi itanu mu ndwi bari mu masomero aho gukurikiranira ibyigwa mu mihana yabo. Yavuze mu ndwi iheze ko ibyiyumviro bishyikirizwa n'ikigo kijejwe kugenzura hamwe no gukinga indwara bigoye gukurikiza kandi bitwara uburyo bw'amafaranga menshi.
Ayo ni incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi munategurira mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri site yacu ya internet turi kuri www.3@ radio yacu voa@.com. Facebook yacu na Twitter adrese ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ubu naho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Ibiro by'ishami mpuzamakungu ONU vyita ku mpunzi ku isi biheruka gufata ingingo yo kugabanya urugero rw'imfungurwa vyaha impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania no muri Uganda kuva mu ntango z'uku kwezi kw'indwi. Bamwe muri izo mpunzi bakeka ko ari ingingo yo kugerageza kubatahukana ku nguvu. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Guhera muri uku kwezi kw'indwi imfungurwa zihabwa impunzi z'abarundi zahungiye mu makambi atatu yo muri Tanzania zaragabanijwe ko ibice 17% nk'ifu y'ibigori. Umuryango w'abantu babiri wahora uhabwa ibiro 12 ubu wahawe ibiro bidashika 9 bikoreshwa mu minsi 28. N'ibindi bifungurwa nk'ubushaza, amavuta yo guteka, umunyu, ubuyi n'inkuko nk'uko vyerekanwa n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi. Zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Nduta zaganiriye n'Ijwi ry'Amerika zivuga ko ingaruka zigiye kuba nyinshi: inzara, indwara zituruka ku gufungura nabi mu bana, hamwe rero n'abazohitamo gutahuka kubera ubukene. Abo barundi bikeka ko ari ayandi mayeri HCR n'igihugu cazihaye indaro bakoresheje kugira ngo birukane izo mpunzi zitahuke.
Izingiaga yemwe bakabandije turagowe twebwe turiko turaraba twabonye ko ari umukenyuro mushasha mashi Tanzania yafashe bifatikanije n'u Burundi. Aha twirirwa turarira tuganya na tuziyo bizoherera, turakaba dusaba amakungu ko mwoduhagurukira mukatuvugira kuko turabona kweriko nibyo twahunze naho byaroye. Batureke kuko n'umukuza sibo badutumyeko, tubonye ibyahetse ibyo twari twahunze tuzokwijana. Akaba ari ibyo murakoze hamwe mwodushikiriza ka makuru.
Twebwe aha mu nkambi y'Induta urumva ko n'ubundi batahora baduhiza ikirenge, naho urumva ko bazigabanije. Ni uvuga ko ari uburyo bwo kutwirukana kugira ngo nyene twiyomore dutahe. Ni uvuga nk'ubu unye nk'ibyo bahora bihiruka kuduha, ngira ngo ufise nk'umuryango watuzana mu ntoki. Abana baza kudupfira ko n'inzara, mudutabarize mudusabira ababishoboye iyo ngingo yo kudufata nabi batwicisha inzara ihagarare.
No mu gihugu cyo Buganda ni nk'uko. Ishirahamwe HCR ryatangaje ko mu bubiko hasigayeyo imfungurwa zizoshika mu kwezi kw'icyenda gusa uno mwaka. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya Nakivale muri icyo gihugu zisaba abafasha HCR gusubira gutanga imfashanyo ku bwazo nayo n'amayeri yo kuzitahukana ku nguvu.
Icyo kintu turaciyamirije cyane, turaciyamirije mbega none tugiye kuba abande ko UNHCR iri kiravuga yuko uburyo bwayiheranye kandi Imana yadutabaye ntibatwicire mu gihugu cy'iwacu. Nta mpamvu yo kuza gupfira ngaha mu mahanga barabe ingene bambaza abasanzwe babafata mu mugongo atari uko tuzopfa nk'ifu y'imigira.
Kandi turanabibona ko byaranatanguye kuko kubyo baradufashisha baragabanije kandi tumerewe nabi, ntibaduhe bivanye n'uburyo ahubwo ubwo buryo wa Burundi nko kwa Burundi kuva kera
cyaje nk'inkuru y'incamugongo kuko nta bundi buzima n'ubundi dusanzwe tumerewe nabi abana bazodupfira mu ntoki tubabona natwe bw'ubwacu tumeregwe nabi ni nk'uko bazaba badutaye mu ishambo hari hakiri ibibazo byo kwigisha abana hari hakiri ibibazo byo kubafungurira n'ukuri barabi basubire mu ingingo ahubwo badufashe gusumba uko bahora badufasha n'agafashanyo bahora baduha ko bari bakagabanije basubire baduze
icyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi byo byose uko ribibona umuvugizi wa HCR muri Tanzania yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika kuko kugabanura imfungurwa kwatumwe n'ikiza cy'umugera wa corona Edward Ogora mu butumwa bwanditse amenyesha ko icyo kiza cya corona cyatumye HCR rikoresha uburyo bwinshi mu gukingira impunzi kukibazo cyo gushaka kwirukana impunzi HCR ridemera ko rimaze kumva ko abategetsi batandukanye ba Tanzania n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bahimiriza abantu gutahuka nyamara iryo shirahamwe rivuga ko rishigikiye abatahuka ku gushaka kwabo kandi kwabo rizobandanya kubaherekeza gushika mu gihugu cy'amavukiro nk'uko ryatanguye kubikora kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 aho abarenga gato ibihumbi 85 bamaze gutahukanwa ibitigiri bitangwa na HCR byerekana ko impunzi z'abarundi zisigaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ari hafi ibihumbi 390 muri Tanzania niho hari nyinshi abarenga ibihumbi 164 hagakurikira igihugu cya Congo kirimwo abarenga ibihumbi 100 u Rwanda rurimwo abarenga ibihumbi 72 Ubuganda nabwo burimwo abarenga gato ibihumbi 48 HCR rivuga ko rikeneye uburyo bungana hafi miliyoni 290 y'amadolari ya Amerika yo kwitaho abo barundi bose muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 hakaba hamaze kuboneka ayadashika n'ibice 10% vyayo Pierre Claveny Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
mu nkambi impunzi ya Mutenderi muri Tanzania ntibashima iyo ngingo ya HCR mugenzi wacu James Joven kuri uyu wa mbere yatembereye iyo kambi aganira na zimwe mu mpunzi zahungiyeyo tubatega amatwi
ibijanye n'ipfunguzwa gifungwa twavyakiriye nabi kuko ugerageje kuraba bize gusongera isibe nizari ziriho nizari zikwiye ariko ugiye kuraba nawe wiyumvirire nk'umuntu ubayeho ku buzima bwo gutega amashi cyangwa ku buzima bwo kuvuga ati je ndapokezwe imfungurwa ibiro bine by'ibiharage nibaza ko atamuntu washaka kubijya iminsi 42 no kuvuga kwezi n'inusu ugiye kuraba ibindi nk'ubufu bagerageje gukura ku biro bishika bine ku muntu umwe ugerageje kuraba kandi nk'ikibazo cy'umunyu cyo ntitukivuga n'ukuri kimwe gusa twari ko turaraba dusaba duti abantu bashobaga kubangamirwa ariko gusa nta mutima biduhagaritse kuko usanga ari ibi bya bindi biri muri bya bindi byihimiriza kuko mukwirukana umuntu usima ko mubwire ngo genda hariho byinshi genda ukora twe tubifata nk'ari nka bya bindi byo kutwirukana
cyaba nk'umubyeyi najya kireye nabi ku mpamvu yuko abana nk'ubu nimba sasita wahora urondera ukabagaburira ubu ntugira gute ntubarondereye kandi kare twahora dupokera ibikwezi n'inusu bikwiye ntibyadushikanayo ubu naho babigabanije wumva biro shikanaye
nuko kuri imana twebwe turagowa ahubwo turagowe tugowe tugowe kuko nigihe tugezemmo sigihe kirima umuntu ari bushobora kurima n'udusogoro cyangwa ngo ari mutuntu twarutse twose dushobora kwimbuka mu ikami na bujya bitemerewe turi mu gihe cy'izuba kandi izuba ryamaze gutura n'ibyo byose byo umuntu yovuga ngo agomba kurima kugera rondere umujyango nuko kuri cyambere cyo kitubabaza turababazwa n'ukuntu ingya zapungujwe nubwo zapunguzwe bagashagerageza kuduha n'utwo dukeye baduha bakaduha ingya zitameze neza nk'ibiharage n'ubufukweri atari hamwe kuvuga ngo ibanga ngaje gupfundikira mu kinogo kugira abana ntibavugashigisha ubu kugira abana ntibapfa n'ukuri byose byarabotse
cyane byakiriye nabi kukubera bishoje ingaruka mbi ishobora gushikira impunzi abantu barashobora kwicwa n'inzara kukubera indyari ihe abana barashobora guhebera ku mwana yigajya atajya wumva yo kwigagura
kugiye kuraba nawe nyine uwo bibaha ntiboshobora kubifungurwa ahubwo benshi baratangara ukuntu tubayeho tukaje dusaba rero ingore zigiye kudushikira nuko agiye kuba ubusuma bwinshi haba ubusuma bwo mu mazu haba ubusuma bwo mu ndimo kubarimye nukuri agiye kuba ubusuma bwinshi burenze ariko kandi ibyo bigakogwa shirahamwe pamu ntirize ngo risigurire impunzi irabwira ati mu kumeza aya hazoba yipfungurwa gifungurwa bivanye n'ingorane kanaka ije nshe twabonye iyo badutegeza kare nawe nyine ntitubona aho twokuye kuko ikibazo cy'imfungurwa nukuri kimeze ukuntu
baragabanije nyene ku rugero runini gose kukubera turiko turaraba injyana nke gose bigiye kutubangamira cyane gose hamwe umuntu arotegerezwa kwiyomora yomowe n'inzara ku mpamvu yuko nta na hamwe tugenda gusoroma mu kijiji ntitujayo nta umuntu avuga ngo mu isoko arafise aho yoja gusuma naho yoba arose utwo yikora kakagira ntakagenda gusuma isoko yarabomowe rumva tugiye kubangamirwa gose cyane
ni muri bya bindi aba bene data duhereranye mu makambi ya turi mu makambi dupakanye nabo nk'abatanzania bafise imirimo iri indimo ziri hafi n'ikambi ni hahandi umwana atari ukwemera kwirirwa inzara cyangwa irara abone indimo mu Tanzania cyagenda kurandura umwimba atagahekenya rero ico kiro tuma haba ukwizegwa guke n'umubano muke hagati yacu twebwe impunzi n'abatanzania
ingorane zica gushikira impunzi urasanga kubera injya ziraguherana ugacitangura kwiba na ucangwe kwiba ni za ngorane bacha kumara gufata bagufata bagusinzikariza ubuzima nk'abana bacu baje bafatira mu mirima y'abandi ukazogenda ngaragiye nk'ukurondera inkwi usanga arahuye asanze hari kigoti nk'ikijumbu arakimomoye baroza bamufata mu kwa polisi atinye n'umwana ninde urumvize nizo ngorane kweri tugiye kuronka twebwe impunzi kubera nta kuntu bo punguza uko kose bagomba twiyomore nazo tagira iyo tujya none nibaraba ukuntu n'ukuri bo tubungabunga nk'uko batwakiye ubwa mbere bagire nte bagarukane agatima ntembera bareke kutwirukana mu buryo bwe nubwo kuko umuntu akwimyinga abakwirukanye
tugiye ukibazo cy'umunyu nacyo umunyu wo twavuga ko twatwigeze turonka kuko nk'umunyu umunyu w'umuntu umwe n'umurungu umwe nawo nyene watese nk'ibintu byo kuvanga tubwe nk'imbatsi n'ibiharage n'ibindi nibaze ko byo bitokunda yuko ushaka kurungwa umunyu twe tugasaba duti ntibatwikisha inzara kimwe gusa mu gihe umuntu agifise ibibazo kuko umuntu nimba yarahunze arafise icyo yahunze benshi ndibaza kandi uwahunze ntumubwiriza ngo taha ahubwo arabona ko amahoro yabonetse agagirana agasubira mu gihugu cyamwibarutse imbe nyuma rero yaho bakiduhaye indaro twosaba yuko bo dufata neza bakambwira bakadusubiza ku rugero twari ko baba bakoze
ahubwo icyo mbona nibasaba nuko bosubira bakadusubiza uturibwa twashi tugasubira gupokera udukwiye n'ukuri bakadufasha cyane rwose ku mpamvu yuko tutoyangaza umutima kugenda muri bijyana biriya kwipfuza ibi bitwokorera ngaha mu buhungiro n'ukuri nasaba yuko botwongera injya bakadufasha kuko niyo fashanye dufise kuba twebwe impunzi ntitwoshobora dusabye yuko botukwiritse injya bakatwongera bishoboka no kuri bo biduha kukubera twebwe turi impunzi ntidushoboye ntitwoshobora ukuntu twogira ntitwosuma kandi atamahera tugira impunzi ntishobora kugira amahera
nuko co tubasaba bagerageze barabe ingene bashobora kugarukira impunzi ku rugero bari bageze ko urugero bari bageze ko mu mezi aheze rwari rwiza ariko turabasaba kweri bagerageze bikubite agashi bakubite muri bya bigega nyine barabikubitamwo basubize ku rugero rw'ingeza ahora ku kandi bagerageze baturondere ingeza zimeze neza
iyo myidogo ije mu gihe impunzi z'abarundi n'abanyagihugu b'abanyekongo barima mu kigobe cya Rusenda kiri muri teritoire ya Fizi bo bahangayikishijwe n'ubusuma bumaze iminsi buba mu mirima yabo muri ibi bihe impunzi zimaze amezi atatu zidahabwa imfungurwa n'ibiro PAM by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bitanga imfungurwa ku isi. Ahandi naho mu kiganiro n'ugwaruka rusanzwe rukoresha imbuga ngurukana bumenyi ku munsi wa gatanu, Perezida Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rufise ubushake bwo gukuraho icyuka kibi kiri mu mubano hagati y'igihugu ciwe n'u Burundi. Inkuru yateguwe na mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Muri iki kiganiro mukuru w'igihugu yagiranye n'urubyiruko rugera kuri 20 rusanzwe rukoresha imbuga nkoranyambaga, ni ikiganiro cyabaye Perezida Kagame ari muri Village Rugwiro, urwo rubyiruko ruri mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Abitabiriye iki kiganiro cyagarutse cyane ku rugendo rwo kubohora igihugu muri imyaka 26 banabaje kandi umukuru w'igihugu uko abona umubano w'u Rwanda n'u Burundi bihagaze muri iki gihe. Perezida Kagame asobanura ko igihugu cye kitazagorana mu gusubiza uyu mubano mu buryo
mu baturanyi ba mu Burundi. Hari amateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje biratuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye, ariko icyangombwa ni ugushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka. Abayobozi bundi nicyo bashinzwe, politiki nziza n'ikivuga bivuga ko abantu ubundi tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bakaba bagahahirana, ibindi byo kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira. Nicyo tureba rero, nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politike niba ari ho baganisha kwe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo twumvikane nabo duhahirane ibihugu nk'ibituranyi tubane neza kuko ariko bikwiriye kuba bimeze.
Mukuru w'igihugu yanavuze uburyo yiyumva nka perezida w'igihugu ubwo yasubizaga umunyamakuru wari umubajije ku bijyanye n'uburemere bw'inshingano zo kuba perezida. Perezida Kagame yavuze ko mbere na mbere yiyemeza kwifatanya n'abandi mu rugendo rwo kubohora u Rwanda atatekerezaga ibyo kuba perezida.
Cyambere byose bitangira yanzira navugaga ntabwo nigize njya muri inzira numva ko nzaba perezida cyangwa ko ari nabyo mparanira no mu gihe njya kuba perezida na mbere yaho gato ntabwo ari ikintu nigize nge mvuga ngo ngiye kugira nya kugira ngo nshobore kuba perezida oya njye nakoraga ibyabaga binsabwa muri uwo mwanya bijyanye twari ku rugamba n'abandi benshi nari mfite umwanya wanjye ntangira mu musanzu nk'umuntu ibyo byose yenda biba uko igihe kigenda gihita ubwabyo bikaba aribyo bishyira umuntu mu mwanya runaka cyangwa mu nshingano runaka agomba kuba afite ntabwo ari uko nta hantu ubisaba ntabwo ari akazi nk'uko usaba akazi ukandika ibaruwa ukavuga uti nize ibi nazobereye muri ibi nanditse aha ngaha ibaruwa ngo bampe akazi nta kazi nasabye yewe nta ko kuba perezida.
Perezida Kagame yanagarutse ku kibazo amaze iminsi avuga cyerekeranye no kurwanya ruswa nk'imwe mu ngamba zari zifitwe n'umuryango ayobora wa FPR Inkotanyi. Mukuru w'igihugu yavuze ko byakunze kugaragara ko nubwo uyu muryango ayobora wa FPR wari ufite mu mahame yawo kurwanya ruswa ariko asobanura ko hari ubwo adakurikizwa n'abantu bamwe na bamwe bo muri uyu muryango wa FPR Inkotanyi cyangwa hanze yayo. Yanagarutse ku manuro yatanze mu nama ya komite nyobozi yaguye FPR Inkotanyi yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu aho yibanze ku bibazo by'imyitwarire idahwitse mu bayobozi irimo kugereza umutungo no kuwukoresha nabi ndetse agaragaza abantu bamwe na bamwe. Perezida Kagame yavuze ko abayobozi bamwe yagaragaje muri iyo nama atari bo bonyine barangwaho n'imikorere idahwitse kuko bishoboka ko haba hari n'abandi ahubwo icyakozwe kigamije kuburira abandi kugira ngo bahindure imitekerereze. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko ari umwanya mwiza wo kugaragaza ibyo yaramaze iminsi abona bitagenda byatumaga iterambere rikenewe ritagerwaho uko bikwiye. Yatanze urugero ku by'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yakunze kugaragaza igihugu gihomba ati ibihombo byinshi bisobanuye ibintu byinshi duhomba birimo n'ubuzima. Niba udafite imiti mu bitaro yagombaga kuvura abantu kuko umuntu yibye amafaranga yagombaga kugura imiti cyangwa se niba abantu bibye amafaranga yagombaga kugura ifumbire cyangwa se ibintu bitandukanye byagombaga guteza imbere ubuhinzi kugira ngo abantu babashe kwihaza mu musaruro biravuze ngo uri kwima abanyarwanda ayo mahirwe. Perezida Kagame yavuze ko mu gukosora ibi bintu yagaragaje ko inzego zimwe na zimwe zitubahirije inshingano zazo mu kubirwanya atanga urugero ku rwego rw'ubutabera. Minisitiri w'ubutabera mu kiganiro yaherutse guhitangaza amakuru kuwa gatatu w'iki cyumweru yemeye intege nke bagize muri iki kibazo ariko ashimangira ko bagiye kwikebura bagahagurukira abantu bose bamaze iminsi batunga agatoki baba baragize imicungire mibi y'ibya rubanda. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 1,070, n'ibihumbi 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ubu nani wa mwanya tubashikiriza kimwe mu byaranze isi mu mateka. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana arabidushikiriza.
It's Christmas time. There's no need to be afraid.
Kwitariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1985 ukuri stade ya Wembley I Londres mu Bwongereza ibikomangoma Charles na Diana batangije kumugaragaro igitaramo concert cyakozwe ku isi yose ikigamije gukusanya amafaranga yo kugoboka abari bugarijwe n'inzara muri Afrika icyo gitaramo rurangiza cyamaze amasaha 16 gikurikiranwa n'abantu barenga miliyari imwe mu bihugu 110 ikoranabuhanga n'ubushake bwiza byatumye hakusanywa renga miliyoni 125 z'amadolari yo kurwanya inzara muri Afurika igitaramo cyo gufasha ni igitekerezo cy'umunyamuziki n'umunyabuntu Bob Geldof ukomoka mu gihugu cya Irlande mu mwaka w'1985 yasuye Ethiopia amaze kumva ko inzara yari imaze kwica abantu 100,000 kandi ikaba yariyugarije amamiliyoni yamaze kugaruka I Londres yashyize hamwe abanyamuziki bo mu Bwongereza no muri Irlande kugira ngo baririmbire hamwe indirimbo yagombaga kugurishwa bityo amafaranga avuyemo akoherezwa muri Ethiopia iyo ndirimbo bayise Do They Know It's Christmas bati mbese bo bamenye uko Noheli yabaye kugeza magingo ya niyo ndirimbo yagurishijwe cyane mu Bwongereza kuko yinjije arenze miliyoni 10 z'amadolari
kurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
aho ni naho dusozereje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha turashimiye Mukbile ya Baro yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio is with America, yo. Yabaye isubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu, yo. Yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye
igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu